Imana idufashije turaza kurangiza rino sengesho rya Pawulo turabira hamwe guhera ku murongo wa 20b gushika ku iherezo rya 23 ariko turiko turasomera hamwe akaga gace kose Pawulo asengera Abanyefeso nicyo gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda abera bose ahengeshanya kubashimira Imana ndabahoza mu kanwa uko nsenze Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya amaso y'imitima yanyu yiweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa no guhamagara kwayo byari byo mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise mubera mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera nk'uko kwa gukora kububasha bw'ubushobozi bwayo kungana ko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru imushize hejuru cane y'ubukuru bwose ububasha bwose ubushobozi bwose ubwami bwose n'izina ryose rivugwa si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza kandi yamushikirije byose ibishira munsi y'ibirenge byiwe kandi muhe ishengero ngo ribe umutwe wa umutwe wacyo wo gusumba byose nibyo mubiri wiwe kunengesera kunengesera byose hose amen dusenge isengesho n'iry'ukuri ngo umwami umure amaso y'imitima yacu utwereke ngo twaririnze umwami Yesu ami ufashe muri kano kanya ijambo ryawe risohoke uko wariteguye maze mwema ariko ariherekeza akora igikorwa cyose cy'ubushobozi buhebuje ukorera mubera turabisabye kandi turavyiteze ku bwa Kristo Yesu umwami wacu amen muri ino minsi twarafashijwe cyane mu buryo bwo kwigishwa gusenga nimba ukwezi kwa mbere cyumviro nyamukuru cyo mu gice cya mbere cy'igice cya mbere cy'Abanyefeso kwari uguhimbaza Imana kagace ka kabiri kuko kwezi kwa kabiri kabaye ako kwigishwa cyane gusenga nigitangaza abantu b'Imana ingene gusenga bikiri ikibazo mu ishenke kandi biratugora gose bamwe tubikora kubera umugirwa abandi ingene twakuze tubibona uza gusanga hakirimwo utubazo twinshi hagati mwishengero Imana kubw'imbabazi zayo n'ukuntu ikunda ishengero ntiyoreka kudushikira kuri iki kibazo tugendana naco bidufashe ingene nk'abantu b'Imana duciye bugufi dufashijwe gato gato dukura rwose muri iri banga ridasanzwe ryo gusenga Imana niho twishuriye muri uku kwezi ubwa mbere ingene ugusenga kuva he ugusenga kuva ku muntu yabonye ubwiza bw'Imana igisundi ku mutima w'umuntu n'umuntu yiweje igitangaza cy'umugambi w'Imana n'igikorwa cyayo mu mwami Yesu ugusenga si gahunda su kwishitura ugusenga gusohora nk'inyishu y'umuntu w'Imana kubera yibukijwe ubugira kandi Imana n'igikorwa cyayo ahuro niho amari umurongo wa mbere kuri 14 avuga ubwiza buhebuje bw'ubuntu bw'Imana mu gutora mu kutugira abana mu kuduhishurira mu kuducungura mu kuduharira mu kutugabira mwe mu Imana arabivuga amajambo menshi ingene hari ubutunzi buhebuje dufise mu Mana kumuntu arimburu kumuntu yiweze ivyo icyama gisohoka isengesho isengesho rero guhera ngaho muri 15 cya kabiri wabonye ingene isengesho ry'ukuri kubera iyo umuntu abonye umugambi w'Imana agaca nabona ingene uri kuragaragara mu bera gukwizera n'urukundo ahahera si gisabo sukwinginga hahera nishimwe atari shimwe ritoya ry'ubusabu atari shimwe rigabanuye atari shimwe ry'uburyarya nk'iryo dukunze gukora ariko ishimwe ry'ukuri rivuye mu mutima muri 15 avuga ati maze kumva kwizera n'urukundo mu gukunda bera ndabashimira Imana. Muri iryo jambo rimwe gusa harimo washima uwariwe nashima Abanyefeso ashima Imana kuko ari ufite ubutunzi bwose arabashimira abonye kubera bari abakene badasanzwe batungishijwe ku rugezo rudasanzwe arabashimira kandi kubera agaciro k'iyo ngabire ishimwe ryiza shenge ryo gikorera sohoka si merci si warakoze Mana ishimwe ryiza n'ishimwe rizi utanze uwariwe n'ishimwe ryemeza uronsu wariwe ingene yari umukene ni nishimwe ribona igiseke yahawe ingene kingana Pahulo avuga ati igihe cyose sinkura ko simengeje nakubashimira Imana kubera iyo mbonye ico mwari muri ntaraba Imana yariyo nico mwahawe ishimwe ntirihera kubwa Imana ishinica hari gisunika gusenga bikatuzanira gushima kuko twabonye iyo Mana ariko ko twahonjeje ko hahoraho n'igisabo. Pahulo rero yariko arigisha yariko arasengera Abanyefeso ni naho Imana jewe nawe ikatwigishiriza muri ino minsi ingene iyo tuje gusaba ntiduhera ku mukate wa misi yose ego ntitwowibagira ego ntitwowureka ariko aho siho duhera kuko na Yesu igihe yigisha abigishwa biwe ntiahonye n'igice cy'inyuma ahaza guhera Yesu kwigisha abigisha biwe ni iyo musenga muvuge muti data wo mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka nibibe iyo umuntu aje gusaba nahere ku kibereye cy'Imana haleluya namwe iyo musaba rero muhere ku cambe icambere ni ikihe nuko mukwiye kumenya iryo zina ry'Imana nuko mukwiye kumenya iyo nganji y'Imana nuko mukwiye kumenya uko gushaka kw'Imana ndabasenge ndabasabira nabingingira Imana ubudakuwe kugera ku murongo wa 17 ngo mumenye Yesu kuko icyo ntabera nicyo cyambere mukeneye gusumba ibindi byose Matayo 6 murondera ubwami bw'Imana no kugororoka ibindi byose muzobihabwa nk'inyongera Pahulo nta gishasha azanye Pahulo ariko atsindagira ibyo umwami Yesu yigishije abigishwa biwe ariko yigisha ubundi buryo bushasha bwo gusenga ariko atwibutsa bwa buryo bwa mbere Yesu yigisha abigishwa biwe bwa buryo jewe na wewe dukwiye kwakira bose gashengere ngo dutabagwe muri ino minsi nk'abigisha dusaba Imana itwigishe gusenga ukumenya rero kubera kwagutse Pahulo kuvuga kwaguye arakwagura mu buryo butatu ngo mumenye ubwa mbere ibyizigiro byihamaga kuko ata muntu yashobora kuba muri Efeso cyangwa ata muntu yoba uno munsi adafise ibyizigiro murakeneye ibyizigiro bidahagaze ko amahoro azoza muri iyi si ngo hariho umurusha amahoro ibyizigiro bidahagaze yuko ejo ari heza ko bizogenda neza ko ibibazo bizorengana oya ibyizigiro bihagaze ku muhamagaro data yatanze guhera muri kahise ati ndabasengera ngo amaso y'imitima yanyu ahumutse abone icyo uko bukeye uko bwinshi haleluya cya kabiri ndabasengera ngo Imana yuzuye ubwiza ntibereke ibya kahise bufise mu ihamagarwa ryayo ingene bihebuje gusa iriko irahumura ayo maso y'imitima yayo mu guhishurwa kose ibahe no kubona muri kazoza ubutunzi mubikiwe nimubone ivyizigiro gusa vya kahise mubone n'ubutunzi buri mbere nta muntu yo kwifuza uwo mukene ni nacyo duharanira nacyo turondera nacyo gituma umuntu yiga gakora karondeza agasaba kwama turondera ku ibintu byo kunguka tego nivyo nicyo kiri mu mutima w'umuntu ariko amaso niyo yaba ay'abana b'abantu ntaba maso amurikiwe na mwembe, abone ubutunzi mubikiwe igihe Yesu azobishura. Ngaha harabishe kuba, ngaha ntihashobora, ntimushobora kubaho muri Efeso mwihangana munezerewe murindiriye kuza kwa Yesu, murakeneye amaso. Icyo Abanyefeso bari bakeneye ni nacyo jewe na wewe dukeneye buri munsi. Iri sengesho rya rimwe rimwe turikeneye buri munsi ngo amaso abone ubutunzi buhebuje giragi dufise murebe. Cya gatatu, si kahise gusa, si kazoza gusa, ariko n'uno munsi. N'umunsi naho, mumenye rwose, mumenye muri 18 ubushobozi, ubu bwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza mu bizera. Uno munsi tukirindiriye kuzotabagwa kubera ihamagarwa dufise, tugitambuka ku munsi ku munsi, hari ubushobozi bw'Imana ukorera mu bera. Aha hantu je byangoye kuharengana cyane n'abo twari turi kumwe, kubera amajambo akoreshejwe ngaha aratsindagiye rwose. Mu gusubira inyuma rero kuja kurondera aya majambo, murabe neza uyu murongo tujane gatoya muri 19. Murabe uyu murongo wa 19, nasanze aya majambo akoreshwa ari amajambo atandukanye. Sinkunze gukoresha amajambo y'Ikigiriki kuko nta nyungu nyinshi bizana, ariko uno munsi naza kugira exception. Aleluya. Ndabereke akantu karimo ngaha muri 19 kuko biraza kudufasha kubona ijambo Pawulo ariko aravuga. Muraba ingene haca hagora kurengana muri 19. Ngo ndagomba mumenye ubwinshi buhebuje, muraba iri jambo, bw'ubushobozi. Iri jambo rya mbere ry'ubushobozi ngaha ni dunamis, ni power, ni za nguvu z'indani za abilite, ni nkomezi. Ijambo rikoresheje ngaha ni dunamis. Ngaho tubandane. Bwaryo ikoreshereza muri twebwe abizera nk'uko gukora. Iri jambo ikoresha no gukora. Iri ni jambo energeia, riva mu ijambo energi. Hamwe ni dunamis, handi ni energie, energi ni puissance en action. Energi ni ituma umuyaga nkuba waka. Energi ni ituma imodoka ikwega ikiri inyuma. Ijambo rikoreshejwe ni ijambo ry'uburemere bwaho. Ya dunamis yavuga, irafise inguvu zo gukwega ibintu. Hallelujah. Dunamis ya energie, sivyo? Tubandane muri 19, ikoreshereza muri twebwe abizera nk'uko kwa gukora k'ububasha. Iri jambo rigarutse ngaha anyu ububasha, iri jambo ni exousia, ni rya jambo ryo muri Matayo 28 Yesu avuga ati mfise ububasha bwose, Data yampaye ububasha bwose. Exousia ni autorite, ni ukuba ufise ububasha bwo guhitamwo no gutegeka gikwiye gukoreka cyose. Ububasha bw'ubushobozi, iri jambo rihereza ry'ubushobozi ni ububasha bw'inkomezi. Iri jambo rya nyuma ry'ubushobozi rihereza ni ijambo rya force rivuga kratos. Bantu b'Imana, uyu ni wo murongo umwe wo muri Bibiliya. Pawulo afata amajambo yose y'Ikigiriki ane avuga ibijanye n'iby'inkomezi akabyitirira ubushobozi bw'Imana. Ni ububasha bw'ubushobozi bw'inkomezi z'inguvu z'Imana zikorera mu bize. Ni dunamis ya energeia, ya kratos, ya exousia, aho Imana ifise igikenewe n'igikwiriye rwose kugira ngo ishitse igikorwa cyayo. Pawulo kuko yabuze ingene avuga iby'Imana, yaciye akwega amajambo yose y'Ikigiriki ashoboka ayashyira mu ryungane kugira ngo yerekane ubushobozi bw'Imana butagira ingene bwomenywa. Ubwo nyine biramwangira, biramwankira, kubera aravuga ati mbega aya majambo noyasigura gute, noyerekana gute? Aca yagura mu buryo butatu ati ko muhava mukekeranya, kombo hava mubaza ibibazo ati yego turabibona yego turavyumva ariko ibi bintu bishoboka gute biboneka bite mu buryo butatu guhera kuri 20 gushika ku iherezo arinda heza asigura ico kimwe gusa 20 kuri 23 bisigura 19 gusa bisigura mu buryo butatu bwerekana ingene izi nkomezi ntizigira ingene zingana kandi zirakora cyabivuga mu buryo butatu buhe ati ni muraba ingene izi nkomezi z'ububasha bw'inguvu n'ububasha bw'Imana byazuye Yesu mu bapfuye. Aleluya. Nimwiweze ingene izi nkomezi z'ububasha bw'inguvu n'inkomezi z'Imana bituma Yesu aganza byose. Cya gatatu, muraba ingene byamutumye anyakura agacika umutwe no kuganza ishenge. Mana dufashe cyane. Niho rero muri 20 twari tugeze abantu b'Imana wabonye aka kambere. Ingene bwazabubasha bw'inkomezi n'ubwiza bw'ububasha bw'Imana ngo byazuye Yesu mu bapfuye twagarukirije kuri 20 a ngo hamwe yamuzura mu bapfuye ikamubyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose ububasha bwose ubushobozi bwose ubwami bwose izina ryose rivugwa si muri iki gihe gusa ariko ni mu kizoza kandi sivyo gusa nca kabiri sivyo gusa yamushikirije byose ibishira munsi y'ibirenge byiwe yongera imuha n'ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba byose ngo niryo mubiri wiwe uwo mubiri ubonekamwo kunengesera kwa Kristo muri vyose. Amen. Ububasha bw'Imana nibwo jewe na wewe dukunze gukekerana nibwo kenshi tutabona neza ubwo bubasha bw'inguvu z'inkomezi z'Imana nivyo bikunze kudusoba kubera amaso yacu kenshi abakuri kamere abakuri ngaha mwisi gacusanga kubera amaso yacu abari ngaha ani ya maso yagiye mu ico gipfungu bantu b'Imana iduheza tukabaho ubuzima bw'Imana. Ati rero ni musenge musengeranire nk'ishengero kugira ngo mumenye ico ko twavuze ivyizuka reka turabire hamwe no munsi bibiri ububasha budasanzwe iz'inkomezi zidasanzwe ubu iz'inguvu z'Imana zidasanzwe ingene Imana zikoresha mu kuganza byose muri rusange no mu kuganza mu buryo bw'umwihariko ishengero rya. Ibibazo cyabajijwe mu ndirimbo y'uno munsi ni ninda ganje byose ninda ari ku ngoma ninda tegeka ibintu bikaba ni giki gituma ibiriko biraba ngaha mu isi uno munsi bigenda atana kimwe kirengana icyo cyategekanije. Jewe na wewe tubirabiye ku rwego rwa mbere rwo hasi tubona abantu kandi nibyo n'Abanyefeso bandikiwe iri jambo bwa mbere byari biborohera cyane kubona abantu ko Abanyefeso bari bazi ku mwami w'Abaroma tatu muhanga. Abanyefeso baratinya gose abatwara madini basengera ku bigirwamana musomye mu byakozwe n'intumwa ugasoma ibihe Pawulo yaca muri Efeso byari bihe bya mbere bigumye kubera yama ariko arahangana hamwe n'Abayuda ahandi n'abasenga izindi mana ni gitangaza abantu b'Imana ingene ahore kwandika amashenga aravuga ati ndazi byo mubona muri Efeso byo mubona abakomeye b'abantu mubona abakomeye b'amadini n'ivyo bariko barabamwo ariko aho ni ku rwego rwa mbere inyuma yabo mugabo ntimushobora guhakana yuko urwego rwa kabiri inyuma y'ibiboneka hariho ubundi bubasha bukorera muri bo hariho izindi nguvu z'influence imwe twita systeme du monde ingene isi itondetse n'ingene imeze uza gusanga hari ikindi gikorera inyuma ivyo bikorera inyuma rero ngo biri munsi mwanyire mu Banyefeso kabiri azokoresha ijambo niho twahashika ngo umwami w'uganza ikirere biri munsi ya Satani ngo niwe mwami w'inosi ariko ngaha Pawulo ababwiye ati muretse ibyo mubona by'abantu
muretse n'ivyo mubona by'ibiri nyuma y'influence ivyo biri hariho yundi abasumba bose kandi gituma abasumba suko abasumba mu buryo busanzwe abasumba kuko yabanesheje bose Imana ishimwe acakoresha ikigereranyo rero ngaha muri 20 igice cya kabiri ngo imwicaritse hejuru imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose ngo imwicaritse iburyo bwa Data. Muri aba aya mavuga akoresheje iri jambo ryo kwicara Pawulo yitirije ikigereranyo abanyefeso baza gutora abanyefeso agira ati muretse ibyo mubona hariho uwicaye ku yindi ntebe isumba izindi byagenze gute kigereranya abanyefeso bari bafise cyari icy'uko umwami kugira ngo yicare nta mwami yicara atagiye ku rugamba haleluya yaragenda ku rugamba akanesha abandi bami akanesha abansi biwe muri icyo gisagara yanesheje yacaje ahantu mu ngoro bamuteguriye yabafise intebe iri ahantu hejuru cyane n'ingazi nyinshi uduga agaheza akagenda akicara akabyagira igihe cyose yicaye cyaba ari ikimenyetso cy'akaruhuko k'uwo mwami yanesheje abansi biwe bari munsi ya za ngazi bari munsi y'ibirenge byiwe akoresha igicapo baza gutora neza icyari cyaravuga mugabo akoresheje icyo gicapo c'abami bo mu isi ca Kayisari bo mu isi bazi cyane kugira ngo yerekane ko hariho uyundi mwami uwo mwami avyitirije ngo yerekane iduzwa rya Yesu mu ijuru hamwe no kwicara no kuvyagira kwa Yesu mu ijuru nacyo gituma aya majambo acakurikira izuka ryiwe Yesu amaze kuzuka ivyakozwe mu gice ca mbere amaze kwiyereka abigishwa biwe ngo inyuma y'iminsi mike yaragiye arabasezera ngo baramwiweza aduga mu ijuru igihe yaduga mu ijuru ni igikorwa cya ascension ni igikorwa cyo kuduga mu ijuru yaduze mu ijuru ngo araheza yicari ku iburyo bwa Data mugabo yaduze mu ijuru kubera iki yaduze mu ijuru yicaye iburyo bwa Data aho ibindi byose bija munsi y'ibirenge byiwe kuko igihe yari ngaha mu isi yari yanesheje Satani yari yanesheje kuzimu yari yanesheje urupfu yari yanesheje icyaha mu rupfu n'izuka byiwe niho yerekanye insinzi hose Imana ishimwe si ukubyagira gusa kubwo kubyagira ni uko haba hari insinzi yabonetse rero uwo yavuye yanesheje urupfu akazuka mu bapfuye uyo yanesheje icyaha mu kwemera kubanga ku musaraba uwo onye yicaye iburyo bwa Data afise ikibanza cya autorite afise ikibanza cya energeya afise ikibanza cy'inkomezi n'ububasha n'ubwiza n'ingufu zose ni nacyo gituma ngo onye aha muri 21 ngo yamushize hejuru y'ubukuru bwose y'ububasha bwose y'ubushobozi bwose y'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoze we Pawulo biramugoye Pawulo ararengegwa arabura amajambo yokoresha kugira ngo asigure yerekane ingene Yesu ngo ari kure cyane ari hejuru cyane mu zindi ndimi byagoshe kwa ngo far above ngo kure cyane birengeye ya byose aya mazina ntimugerageze kuja kuronderamwo cyane ngo mbega abami n'abantu ngo mbega ubukuru n'ubuwe ngo mbega izinganji n'izihe bantu b'Imana ni byose ni byose byabafise inyama n'amaraso n'abataboneka ni byose byabakahise abazoza n'ibihe byose bantu b'Imana ni byose byo ngaha mu isi no mu ijuru nta bamarayika nta binyabugingo n'ibinyabugingo mwibuke y'amajambo yo muri Yesaya ngo byikubita hasi bikifuka mu maso bibonye Yesu bikakoma induru bivuga ngo weru 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 umwagazi w'Imana vyagiye ku ntebe ariko yerekana kuri uherugeze Imana mu kushitsa isezerano ryayo iri jambo ry'ukuduzwa no kwicekwa kwa Yesu Dawidi yari yarivuze Nizaburi jana chumi umurongo wambere. Na Yesu arabisubira muri Matayo 22. Akavuga abwira abigishwa biwe ati mbega kubera iki Dawidi avuga ati Imana yavuze ati ningo ndakwicarika iburyo bwanje. Kubera iki ko Yesu yanesheje byose yanesheje bose ngo ari hejuru abandi bose n'ikindi kintu cyose biri munsi y'ibirenge by'ibiwe Imana ishinja. Nindaganje uno munsi n'abami bo ku isi n'abadutwara muri ino minsi wese turumva karuru k'intamba abami bo mu isi barahura bakagira ibiganiro kugira ngo bahitemo icyo bokora mubiri muri Palestine mubiri muri Congo abami bo ku isi baricara ngo biyumvire ibibe muri Afrika no mu mahanga n'ibindi bice byose ariko nibo koko bariko barahitamo ibiba canke byose biri mu biganza by'uwicaye iburyo bwa data aricaye ko kwicara kwa Yesu rero nuko ibyo byose biriko biraba ngo atakimukanga nta na kimwe kimuca mu ryaho nta na kimwe kiza kuba atagishatse umwanditsi wa kera yavuze ati na Satani ni Satani w'Imana umvize iryo jambo yari akoresha ijambo ry'uko Satani ni igikoresho cy'Imana abadayimoni bose nta kintu na kimwe mwibuke kuri yo mwibuke ku Bisirayeli nta kintu na kimwe bokora Imana itemeye umvize Imana ntikora ikibi ariko n'ikibi rakireka ngo kibe kuko muri ico kibi gishitse umugambi wawe bantu b'Imana ibizoba ejo ngaha mu Burundi no mu karere no ku isi yose nta n'umwe abizi ingene bizogenda turetse n'izi bizoba ejo canke ya premier jewe na wewe nta wubizi ariko vyose nta na kimwe gica mu ryahumye umwana w'Imana nta na kimwe kizokoreka tabizi ngububasha bw'Imana rero mwumvirize ububasha bwa Yesu akoresha mu gutunganya isi yose mu gutunganya abami bose n'ikiba cyose nibwo akoreshereza mubera bantu b'Imana ahuri Imana yari yamugabiye ihishurirwa yo kudufasha ngo turi ko turarimbura mu buryo butoya tubone kuruhe rugeso nkomezi z'Imana n'ububasha bw'Imana n'ingufu z'Imana n'ubwiza bw'Imana ikorera mube itagira ingene vyomenwa n'umwana w'umuntu ati ndabasengera mumenya mu bumenyi ubwo bubasha kuko niyo mwabumenya abantu b'Imana umuntu agenda arabona ivyo biraza kuboneka ingene aba icyo si kinyegezwa cyo mu bwenge gusa ni kwa kumenya ko mu mutima no mu buzima kubera uko kumenya twarabivuze kuzana ubwenge bikazana gutahura uyu muntu w'Imana bizera bari Efeso baca babaho batekanye bazi neza yuko nta kintu Kayisari azokora Imana itakiretse abantu b'i Efeso bari bazi neza yuko abayuda n'abasenga ibindi bigirwamana ataco bazobagira mu gukurikira Imana neza Imana itabiretse kw'ibyiza n'ibibi byobabako byose kandi ko hamwe n'ivyo byose ijambo ry'Imana ko azobacira inzira ngene bakwiye kuharengana bantu b'Imana umuntu w'Imana uko agenda arahumuka agira amahoro atomenywa n'isi umuntu w'Imana ko akura mu kubona uko Imana igenda irishura rino sengesho mu buzima bwacu niko agira ivyizigiro kandi birenge uzona mwumva ingene asenga nasenga semagura ijuru nasenga yatakaje ubwenge n'ivyizigiro asenga tuje cyane azi neza yuko Yesu yaranesheje avyagiye ku ntebe y'ingaci ushobora kuvuga muti none ububasha bw'Imana kumenya ngo ntibuboneka cyane rwose umwanditsi w'Abaheburayo aradufasha cyane kubona kukunesha no kuganza kw'Imana aho gushika Abaheburayo igice cya kabiri guhera ku murongo wa gatanu gushika ku icyenda Imana ivuga gutya ngo saba marayika Imana yahaye gutwara isi izoba iyo tuvuga ariko hariho umuntu yashinze intahati acakarukana ya Zaburi ngo umuntu ni Zaburi y'umunani ngo umuntu ni iki ngo umwibuke cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera
wamucishije bugufi aba munsi y'abamarayika gatoya, wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'igitsibo, wamuhaye kugaba ibikorwa by'amaboko yawe, wamuhaye kuganza ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge byiwe. Ku Imana yamuhaye kuganza ibintu byose, nacyo yisigarije itamuhaye kuganza. Ariko ubu ntiturabona ibintu byose biganzwa nawe. Ariko ucishijwe bugufi kaba munsi y'amarayika gatoya, ni we Yesu turamubona. Haleluya! Yambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'igitsibo kubw'imibabaro y'urupfu, kugira ngo ubuntu bw'Imana butume arogorera umuntu wese urupfu. Shengero ry'Imana, iyo tuvuze ko tutabona inganji ya Yesu neza, iyo tuvuze yuko ibintu tubona umenga ntibiriko birakoreka, ikibazo si uko atari ibyo bintu biriko birakoreka, ikibazo n'amaso yacu aba yagiye mu gitsina. N'amaso yacu kumwe kwa Petero aba yavuye ku mwami Yesu, akaraba ingunza n'imiyaga bikaba byinshi, ngo ariko amaso yacu uko aguma kuri Yesu, uko yihweza Yesu, niko adahengeshanya kubona ingene Yesu aganje byose. Iryo sengesho Imana iri kuze ngaha muri ikoraniro ryacu, nirihare mu bera, utararironka nawe yongere irimugarire kubyicubahiro cyawe. Amen. Isi naho Yesu aganje, ntimwemera. Isi ubwayo yamimuhakana, iguma imupinga, n'abami bo muri inosi bagomba bakora ibyo bishakira, bakibaza mugabo uko bizokwamuko. Yesu mugabo naho bimeze uko, yariteguriye ubundi bwami buri mu bwami bwo mwese, yariteguriye abandi bantu, yariteguriye uwundi muryango n'uwundi mugwi, muri wo yerekana gatoya inganji w'izokwama imbe bidashira. Naho sahandi n'uyu murongo wa 22:23 bivuga ingene byose biri munsi y'ibirenge byiwe, ariko mu buryo bw'umwihariko Data muri ya si yose yaramuhaye ishengero, yaramugabiye ishengero ngo muri ryo yerekane ingene Imana izonengesera isi yose. Iri byerekane mu kunengesera ishengero, tushatse kuvuga iki? Ngaha Yesu aje mu isi avuga ati, nimushime Imana muyihimbaze, kuko ubwami bw'Imana bwinjiye mu isi. Nani majambo, hari inganji y'Imana muri rusange ku isi yose, ku bami bose n'abakuru bose n'ikintu cyose, hariho n'ukuganza kw'Imana mu buryo bw'umwihariko mu muryango w'Imana mu ishengero ryawe. Haleluya! Ibyo ikora rero mu kuganza kwa byose hejuru, si ko ikora mu buryo bw'umwihariko mu ishengero. Ngaha Pawulo aritiza ikindi gicapo kugira dufashe. Yitiza igicapo ikihe cy'umubiri, avuga ati nimwiheze umubiri ingene ukora, nimuraba umubiri w'umuntu ingene umeze, ingene ku mubiri hariho umutwe, hakagira n'ibindi bihimba byose. Muriko muriweze icyo kigereranyo rero, mumenye ko ukuntu Yesu aba mu ishengero si kujya ko kuganza isi yose. Ukuntu Yesu aba mu ishengero ni uko umutwe, kujya umutwe umadikanye n'umubiri. Haleluya! Niko Yesu amadikanye n'umubiri w'ishengero rye. Mana ishimwe cyane, ati nimwiheze mubone ingene kujya umutwe ari buriko ibitegeka byose, maze umubiri ukabako ibyitabirira byose. Niko na Yesu afise ibitegeka byose, kandi ibyo ategetse byama bisohokera ku mubiri wiwe. Umutwe ufise amatwi yumva, umutwe ufise amaso abona, umutwe ni ufise ubwonko usohokeramo ikintu cyose kiba ku mubiri, umutwe ni ufise akanwa kavuga. Ariko ndavyumvira ntereka abandi ibindi bice nacyo bisigara. Umutwe uriko ubwonko, amatwi, maso, amazuru, akanwa, urimwo
ikintu cyose kibereye mu gutegeka ibihimba byose bisigaye. Uku kuboko ntigushobora kuduga gutya anye komande mitavuye ngaho. Iki gipapuro sinogitora amaso atakibonye. Izi ntoke ntizokwandika ikintu na kimwe zitabwiriwe. Bantu b'Imana, Yesu n'umutwe, ishengero rikaba umubiri. Nimwiweze y'ingene, murabe neza, bantu b'Imana, si umutwe uri ngaho iruhande, umutumba ukaba ibubamfu. Oya, aca akoresha ijambo riremereye ngo kunengesera kunengesereye byose hose. Nani majambo, hariho kumadikwa k'umutwe n'umubiri bifise plenitude, ukunengesera kose. Aho igisohokera cyose ku mubiri gisohoka kivuye ku mutwe. Ngo niko n'ishengero Imana yamuhaye, n'ukuganza Imana ishengero Yesu yatanze, Imana igenda irabikora. Abantu b'Imana iri jambo riraryoshe kandi riraruhura. Riraruhura yuko ishengero ataho rizonje. Haleluya. Bimaditswe ku mubiri, kugira umubiri umaditswe ku mutwe, n'ishengero ntaho rizonje. Iri jambo riraruhura yuko umutwe si nk'uyu w'iwacu. Umutwe w'umwami Yesu urimo ibyiza gusa, urimo iby'agahore gusa, urimo iby'ubwenge bw'Imana, urimo iby'ububasha bwose bw'Imana. Ukuntu umutwe w'Imana ukora rero, ugakorera mu ishengero, ni ukuhereza iby'ubwiza n'uburyohe n'ububasha, atari muri iki gihe gusa babihonja ko, ariko no mu gihe bazobana na Data ibihe bidashira. Bantu b'Imana, ubuhinga bwaraje nivyo yuko umuntu bashobora kumugumana ari muzima bamutereye urushinge, ariko bwa mbere na mbere suko byari bimeze. Umuntu aza kubaho kubera akanwa kugurutse, bagashiramo ibifungurwa akabimanyura bigaheza bikamanuka mutse yame. Kukunengesere, kukuzura k'umubiri kuza gute, kuza ko Yesu yugurura kanwa. Haleluya. Akavuga ijambo ryiwe, agatanga amajambo yamanyuye neza, akayahereza ingingo zose z'umubiri, maze ingingo zose z'umubiri zikagaburirwa n'ijambo, atari umukate n'umutsima wo ngaha mu isi, ariko ari umutsima uvuye mu ijoro. Iri jambo ryo kunengesera tuzoryagura muri 4:12, ahubwo kunengesera agusigura neza. Igicapo arakigarukana guhera muri 11. Ngo nuko yabahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana, bubaka umubiri wa Kristo, kugeza aho twese tuzoshikira kukugirira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi tukageza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo. Rya jambo rarigarukanye niri, n'urugezo rwo kuzura Yesu, n'urugezo rw'aho ishengero ry'Imana Yesu yuzura ingingo zitandukanye. Hari ababironka binyaruse, hari ababironka bitevye, mugabo nta rugingo na rumwe rutaronka ingaburo iva mu ijuru. Ishengero ry'Imana, Pawulo muri ubu bwenge Imana yamugabiye, ibi bicapo yitiza biradufasha gatoya nk'abana b'abantu kurabukwa kuruherugeza umugambi w'Imana. Yesu avuga ati, ububasha rero bw'umutwe bukora kugira ngo utunganye umubiri, bugaburire, burongore, buhezagire, buwoze, kujya amaboko afata amazi abwiwe n'ubwonko koga, bwa bubasha nibwo Yesu ariko akoreshereza mubize. Ndabasengera mumenye ubwinshi buhebuje bwa dunamis energeia kratos na exousia, mumenye ubwinshi buhebuje bw'ubu bushobozi bw'Imana, atari bwa bundi iganjirije isi yose na Satani, n'abadayimoni, n'ikindi kintu cyose kiboneka, n'abamarayika, n'ikindi kintu cyose, ariko ni na bwa bundi mu buryo bw'ubuntu budasanzwe, bw'urukundo rudasanzwe, bukorera mu ishengero ngo urugingo rwose kure ruriko rurakura rukomera, ruheze rugira iki, rukora igikorwa, ruriko rurakora igikorwa, umubiri wose uheze wubakwe, amaguru ntazonyotsa, mugabo azotambuka, amaboko azofasha ariko ntazotambuka, urugingo rwose ruraheza rukamenya ikibanza cyago, rugakura mu gikorwa cyago, maze ishengero rikerekana iki, ukunengesera kwa Yesu Kristo. Abasoni ngo mumenye ubu bushobozi buhebuje atwegeranye ibyumviro by'isi byose, atari byo uno munsi gusa, ariko guhera aho twahereye mu ntango za kuno kwezi. Mwami Imana agomba iki kuri njyewe nawe? Mwami Imana agomba dukure mu gusenga, ntidusenge mu kirere nk'abanyedi, ntidusenge kubera twasomye ibitabo, dusenge kuko twabonye umwami n'umugambi wayo, kandi dusenge nk'uko ariko. Imana igomba iki kuri jyewe na wewe abera? Igomba kuduhamagara ngo dukure turiko turasenga ubu buntu budasanzwe bwo guhumuka amaso ubandanye bukora. Ijambo rikoreshejwe ngo muhumuka amaso muheze mwiwese akantu mugabo byari bikwiriye kuno munsi tuhagaruka. Iyo tuvuze kumenya Yesu, nta handi bishobora guca, turabizi neza kiretse mu ijambo ryayo. Mugabo iyo tugiye mu ijambo ryayo, iyo tugiye mu ijambo ry'Imana, abantu b'Imana ndabinginga, abera ntibajya mu ijambo ry'Imana ngo bace basaba revelation. Iyo twegereye Bibiliya, ntitugomba revelation nshasha kubera ihumuka tuba dufise n'icyo kumenya Yesu. Abera iyo baje mu ijambo ry'Imana, ni nk'umuntu akubwiye ati kinji kufungura. Iyo umuntu umubwiye uti fungura, wamuhaye umuciri n'ibiharage, igikorwa ciwe ni iki? Ni icyo kumenya ibikeneye kurongwa, gushusha, gushira kw'amakara, ni igikorwa cyo gutereka ko, ni igikorwa cyo kurindira, igikorwa cyo guhingikiza, ni igikorwa cyo kongeramo umunyu. Mugabo ubuzi neza yuko niyo wakurikiza ibyo byose, yaziraza gusha, kandi niyo byasha uraza gufungura. Hari reverence ukeneye mu gukinja? Urakekeranya ko niyo wakinjika uza kubura akayabagu nimba ushonje, haryoha inzara shengero ry'Imana? Ego wobizigiza, ariko nawe wobizigiza, haryoha inzara uraza kubirya. Nico kimwe n'iri jambo ndabasengera ngo mumenye, ntibizova mu kirere, ntibizova mu muco mushasha Imana iguhaye, ngo hari akantu nabonye kadasanzwe, ukabona akantu kadasanzwe mu murongo kanaka, ako kantu gahunge. Yesu avuga ati nimuze mu ijambo, mwiyuhese, mubazibibatse, mwiyumvire ku ijambo rimwe rimwe, muraba ingene amajambo amadikanijwe, mwongere mwakunyo, maze umucanga wambwiye niyo wabikinjika, muriko murafungura muzoheza muhage mumenye mubeho ubuzima bwo kwezi. Jewe na wewe wakuriye mu gihe cya karizmatisme itariyo, cy'ivyamwe mu biguruka c'ubuhanuzi n'ihishurirwa ryinyegeje ry'amabanga bamwe bafise abandi badafise. Iyo ayo mazi twaranywe kwitirito mu buryo bwinshi n'impande nyinshi, kandi bantu b'Imana twese ku rugezo rutandukanye byaratumugaje kw'Imana muri ino minsi, kubw'imbabazi zayo nyinshi n'urukundo rwayo rwinshi, yongeye kutugenderera ngo itugarukane kuri vya bindi bitaguruka, kuri za bindi numvise kigumba gumba numva umengo ntacabaye ivuze uti muntu w'Imana ehe ngibi biharage n'umuceri n'ibirayi ngibi by'ubukeneye byose narabitanze
mugabo
uzobitamira ukonye bidatetse icara utekanye mwemu w'Imana azoheza akora igikorwa yakoze ubwa mbere nawe uri kurafungura uhabwa ubugingo kandi ubugingo nabinginga ngo Imana niko yadukorera niko yadufasha no majambo tugarukanwe mu buryo bwiza kuri bya bindi bya mbere byibatse turiko turegera imbere gato gato dusenga Imana ihumura amaso n'imitima yacu twihwetse ubwiza buhebuje bw'ivyizigiro vy'umuhamagaro dufise bw'ubutunzi dufise muri Yesu Kristo mu gihe tuzoza ariko uno munsi turiko turabaho dusubire kwireguza ngo hari ivyo ntarabona hari ivyo ntafise hari ibitaraboneka ariko uno munsi Imana itwereke ububasha ubwiza buhebuje bw'inkomezi z'ingupfu zikorera muri twebwe abise utarabibona muntu w'Imana nta vyizigiro uno munsi canke mu gihe kizoza kiretse mu kwihana n'ukwizera ko ata wundi yicaye iburyo bwa Data agakiza gashobora kubonekeramo kiretse kwihana n'ukwizera.